iyi mwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isabinanira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na metero 22 mu Rwanda mutwumviriza kuri FM 104 no kuri FM 88 n'ibice bitatu na radio Inshuti ya bose mu mwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Championa z'umupira w'amaguru zo ku rwego rwa division ya mbere reka hamwe n'igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya byararangiye. Haravugwa kandi nuko umukinyi rurangiranwa mu mupira w'amaguru Lionel Messi akina mu mugwi Barcelona yafashe ingingo yo kuva Burundi muri uwo mugwi. Muri iki kiganiro cy'uno munsi cya muri Isanga turi kumwe na Steve Derrick Ndizeye ari mu gihugu cy'u Sweden akaba ari umumenyesha makuru akurikiranira hafi ibyerekeye inkino. Baramukije?
Ndabaramukije ndamutsana bari ko barumviriza radio Ijwi rya Amerika.
Yego twashaka tuvuge kubijanye n'umupira w'amaguru cyane cyane aho championa z'umupira w'amaguru ku rwego rwa division ya mbere mu karere k'Iburaya yaratebeshejwe kubera ikiza cy'umugera wa corona. Reka turabe mu mashampiyona akomakomeye duhere mu Bwongereza. Shampiyona y'Ubwongereza ukuntu yarangiye imigwi ibibanza yarangijemo hari icyagutangaje?
Umuntu aravye ingene igikano cyo mu Bwongereza ryarangiye ndibaza yuko atagitangaza kirimo umugwi wa Liverpool wari werekanye yuko uyu mwaka wari ukomeye gusumba iyindi migwi yose kuko niyo kikaba iki kiza cya corona cyo COVID-19 cyaje guhagarika inkino hose ku isi. Ndibaza yuko umugwi wa Liverpool wari gutahukana igikombe hakiri kare cyane ariko mu nyuma baje gukina inkino nyinshi barabonye yuko hari icyo imigwi itari mikwe ke yatakaje. Nibyo umuntu aragira ingene iganwa ryari rimeze imbere yuko bihagarara ningene ryarangiye biraboneka yuko hari imigwi yateye imbere gusumba iyindi nk'umugwi wa Manchester United uravye iyo wari uri mu nyuma ukagwana ukanigana na cyane cyane mu nkino z'inyuma yaho ihiganwa risubiriye gutangura niwo mugwi novuga yuko wateye intambwe ihanitse cyane kuko wavuye mu bibanza by'umunani icyenda uraduga gushika mu kibanza cya gatatu. Nico nibaza gitangaza cyabonetse ko kwiganwa cyo mu gihugu cy'Ubwongereza naye handi mu gwa Liverpool wari werekanye yuko uyu mwaka wari wawo neza cyane.
Kuba kwirikirana inkino nimba ntihenze Liverpool yari imaze imyaka igera kuri 29 ndibaza murankosora itatsindiye championa y'Ubwongereza nicye cyatumye ko Liverpool yamye mu myaka ya kera n'umugwi ukomeye cyane watsinda na ihiganwa ry'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya ndibuka utsinda AC Milan mu gice cya nyuma nibaza ko ari mu mwaka w'1995. Nikiye cyatumye usubira inyuma?
Ikintu kigaragara nuko umupira wo muri kino gihe haba mu Bwongereza cyangwa hose biraboneka yuko ari amafaranga. Hanyuma urabona yuko imigumishi yo mu Bwongereza yaguzwe n'abanyamahanga ariko uravye nk'umugwa wa Liverpool ni umugwi w'Abongereza n'umugwi Abongereza bose biyumvamo. Mu gihe rero hamaze kuza abantu bazana amafaranga menshi mu higano ryo mu Bwongereza ibyo nibaza yuko byatumye imigwi itari mike iduga kuko yagura abakinyi bazimbye ariko nk'umugwa wa Liverpool ni umugwi ukunze kugura abakinyi babayabaye nta bakinyi bazimbye uwo mugwa wa Liverpool ukunze kugura cyane ariko ndibaza yuko uravye Liverpool kandi ni wa mugwi ukina umupira w'amaguru kamere w'ubwongereza. Wabongereza urabona yuko mu bihugu bitandukanye hariho abakina umupira wa kamere kabo kujya badagi bakina abongereza bakina urabona yuko ari umupira utandukanye mu bijyanye n'ubuhinga. Ibyo ndibaza yuko mu byatumye Liverpool imara imyaka iyo myaka yose idatwara ikibanza cya mbere, ariko urabona naho byari bimeze uko wagumye ugwana wama mu migwi ine ya mbere ndibaza yuko ibyo nabyo na wobicakure, ariko ndibaza yuko nyuma yo gutwara igikombe cya Champions League mu mwaka uheze ndibaza yuko uwo mugwi wabonye yuko ikindi ukwiye gukora ukwiye kwisubiza kwiteka mu gutwara igikombe cya Premier League, none nabyo baraye babishitseko.
Uribaza ko umumenyereza baronse Jurgen Klopp aricyo yahinduye muri iyo ntumbero yo gufasha Liverpool kugaruka mu kibanza yahozemwo ikagarukana izo nguvu.
Icyo ndibaza yuko umumenyereza Jurgen Klopp yubatse gushasha umugwi wa Liverpool ari nabyo byatumye iyi myaka ibiri cyangwa itatu awurimwo yahinduye byinshi. Birazwi biraboneka yuko imigwi itari mike inatwara n'ibikombe nyinshi ikunde nze gutwara ibyo bikombe ari uko ifise abamenyereza beza. Icyo rero cyaranagaragaye no mu mugwi wa Liverpool, umumenyereza Klopp ndibaza yuko ibintu yakoze sino byita ibitangaza kuko n'umumenyereza amaze kwerekana yuko ari umuhinga ashobora gufata umugwi uwari we wose akawuduza ubuhinga akaduza nivo yawo ugasanga n'umugwi uje guhangana n'iyindi ikomeye kandi ugasanga yubatse umugwi wubakiye ku bakinyi akamuntu yibaza yuko bumvamwa bakibarurangiranwa. Ivyo nivyo yakoreye Liverpool kandi baza yuko igikombe Liverpool yatwaye cyaba cya Champions League cyangwa cya Premier League babikesha
naho tuje kuri Pep Guardiola bajya batunzi bava mu kigobe cy'Abarabu baguze umugwi Manchester City kuri bo amafaranga si kibazo kugura abakinyi bakomakomeye kuri bo bashaka ko Manchester City igera ahantu igatsinda igikombe cy'imigwi y'abaya mbere mu karere k'Iburaya ikabandanya itsinda na shampiyona y'Ubwongereza ko abitegereza ibintu babona ko umumenyereza mukuru nka Guardiola kubera ibintu yari yakoze akiri Barcelona aho yatsinze amashampiyona menshi haba ku rwego rwa Ligue haba ku rwego rw'ibigo yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya. Nikihe cyatumye Manchester City uno mwaka muri sezon itavyifatamwo neza haba ku rwego rwa Ligue no ku rwego rw'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya?
Ndibaza yuko uwo mugwi warashoboye gukora ibyo ushoboye uravye abakinyi wari ufise kandi twibagere yuko uwo mugwi warumaze igihe mu bihano wari aho mu gice cya Mercato y'urushana mu kwa 12 no kwa mbere uwo mugwi utemerewe kugura abakinyi. Ibyo rero nibaza yuko biri mu byatumye uwo mugwi wa Manchester City uboneka yuko udakinisha n'abakinyi benshi mu ihiganwa ya Premier League kamere n'irya Champions League. Biraboneka yuko abakinyi bakinira uwo mugwi kenshi bamari babandi kandi ibyo rero biratuma abakinyi baruha ugasanga bakibakina inkino nyinshi. Umuntu arazi ingene ingano ryo mu Bwongereza ryakinwe imbere yuko rigarutse inyuma yo guhagarikwa kubera ikiza cya COVID-19. Ndibaza yuko uwo mugwi wa Manchester City uri mu migwi yahavuye iruha cyane. Ibyo ndibaza yuko nabyo byatumye no mu ihiganwa rya Champions League badashobora kugira kure. Ariko rero umuntu arabye umumenyereza bafise Pep Guardiola navuze yuko imigwi nyinshi igera kure kubera abamenyereza beza. Umumenyereza Pep Guardiola ni umumenyereza mwiza kandi nibaza yuko ibibanza umugwa Manchester City washoboye gushikamo nabo nyene babikesha uwo mumenyereza Pep Guardiola. Hanyuma ibijyanye n'amafaranga nabo nabyo nibaza yuko ibya fair play finance byabakoze ko naho mu nyuma bahavuye batezurirwa ubu bakabemerewe kugura abakinyi. Nibaza yuko ibyo nabyo ari ibyo babiri mu byatumye uwo mugwa Manchester City nibyo muri Champions League ntiwashoboye kugera kure wagaze mu nkino z'igice cya kane gishyira icya nyuma Premier League ikibanza cya kabiri. Ndibaza yuko ari ibibanza navuga yuko ari byiza.
Uravye imigwi yarangije mu kibanza cya mbere cya kabiri n'icya gatatu n'icya kane ko niyo izoja gukina mu mwaka uza mu gikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya ugwego gw'ubwongereza iyo migwi mona ariyo yari kwiye kuba muri bya bibanza bine no kuvuga Liverpool no kuvuga Manchester City no kuvuga Chelsea na Manchester United
ibibanza bine ndibaza yuko iyi migwi yabitwaye ibikwiye hanyuma na bivuze mu ntango umugwa Manchester United uri mu migwi yateye intambwe cyane kuko uravye ikibanza wari mu kwezi kwa gatatu ugashuraba ikibanza uwo mugwi washoboye kurangizamwo ihiganwa ndibaza yuko ari ikibanza cyiza ikibanza cya gatatu hanyuma ikindi nacyo gishobora kuba nicyamugaje nicyangoye imigwi imwe nk'imigwi Leicester City uri umugwi wari umeze neza imbere ya corona ya COVID-19 wari mu kibanza cya kabiri cyangwa icya gatatu ariko mu nyuma urasubira inyuma cyane kubera inkino nyinshi bagarutse mu kibuga bakina ibyatumye uwo mugwi usanga udatarose n'uburenganzira bwo kujya gukina inkino z'igice mu nkino za Champions League zigiye gutangura hanyuma uwundi mugwi nawo navuga yuko washoboye kwina na umuntu arabye aho wari uri naho utavuye urangiza uri mu bibanza byiza ni umugwa Arsenal usanga ufise abakunzi batari bake ku isi na cyane cyane muri Afurika uwo mugwi wari mu bibanza by'icyenda cumi mu ntango ariko mu nyuma urina na tawuragwana gushika mu kibanza cy'umunani hanyuma bagira ko atwara n'igikombe cya FA Cup kizoba uburenganzira bwo gushobora gukina inkino za Buraya za Europa League ndibaza yuko Arsenal nyuma yaho iherewe umumenyereza mushasha Mikel Arteta nabyo nyene biri mu byatumye uwo mugwi nawo nyene uja ku rwego rwo guhangana n'iyindi migwi aho Leicester City nibaza yuko ari uwo mugwi novuga yuko wahombeye muri kino kiza cya COVID-19 kuko wari mu bibanza bitatu bya mbere mu ntango ariko mu nyuma urabona yuko wisanze mu kibanza cya gatanu Tottenham Jose Mourinho yaragerageje kuyubaka kuva yifashe ariko naho nyene urabona yuko uwo mugwi wabuze amahirwe yo gushobora gukina inkino za Champions League z'uno mwaka zishyira uwo mwaka uza
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga turi kumwe n'umutumire Steve Derrick Ndizeye turiko turavuga ku byerekeye umupira w'amaguru amashampiyona y'umupira w'amaguru ku rwego rwa division ya mbere mu karere k'Iburaya yarangiye yari yatebeshejwe kubera ikiza cy'umugera wa corona reka tuve mu Bwongereza dukubitire mu Bufaransa mu Bufaransa shampiyona y'u Bufaransa yararangiye nayo mwabonye yarangiye gute
Shampiyona y'Ubufaransa no kongera ko yuko itarangiye kuko yahagaritswe itarangiye kubera kino kiza cya COVID-19 cyugarije isi yose ariko iryo higanwa ryo mu gihugu cy'Ubufaransa rya Ligue 1 ndibaza yuko umugwa Paris Saint-Germain usa n'uwaryifatiye kuko gushika ubu urabona yuko warangije uri ku isonga ufise amanota arenga 12 usumbya umugwi wa kabiri mu nkino z'imirongo ibiri n'indwi ndibaza yuko iryo higanwa ntacyo twarivuga ko kinini kuko ryashoboye iryo ryo kurangira hanyuma ikindi nacyo navuga yuko ryafashije ni uko nk'umugwi wa Liverpool wa Paris Saint-Germain wabaye uwa mbere n'umugwi wa Lyon wari mu kibanza kibi kuko iryo higanwa ryahagayitswe uri mu kibanza kimwe biraboneka yuko iyo migwi yahaguye icishije inguvu mu kwitegura rira inkino za Champions League ndibaza yuko aho iyo migwi yageze hashimishije kandi herekana ku bijyanye n'ubuhinga yuko ari kubera iyo migwi yarose umwanya wo kwitegurira yo kwitegurira inkino zari zisigaye byatumye nk'umugwi wa Lyon ukuramo umugwi wa Juventus de Turin wo mu Butaliyano ukarenga ngaho ugakuramo umugwi wo mu Bwongereza wa Manchester City hanyuma ukatuma na Paris Saint-Germain utari bwigere uhonyoza ikirenge muri finali ya Champions League ushitseyo ndibaza yuko ari ibintu novuga yuko bitangaje ariko rero umuntu arabye ku bijyanye n'ubuhinga umuntu acabona yuko iyo migwi yo mu Bufaransa co kimwe mbere no mu gihugu cy'Ubudagi urabona yuko ihiganwa ryabo n'iryo rya mbere ryasubiye gutangura nyuma yaho rihagaritswe kubera coronavirus ariko rero urabona yuko bitabujije yuko umugwa Bayern nawe ucutahukana igikombe
reka turagaruka ko turaza kugaruka ko tugeze kuri Bundesliga n'igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya ariko uravuga ingene umugwi Paris Saint-Germain wavyifashemo neza n'umugwi Olympique Lyonnais reka tuze mu Budagi wari kuravuga ibyerekeye mugwi Bayern Munich
turaza kubigaruka ko kuvyerekeye igikombe cy'imigwi yaraye ya mbere mu karere k'Iburayi. Reka tuvuge kuvyerekeye championa y'Ubudagi. Uwo mugwi umaze imyaka nyinshi wikwirikiranya utsinda iyo championa. No kuvuga ko iyindi migwi yatanguvu ifise gushobora kukuwaka amahigwe yo kwama watsinze championa imyaka myinshi yikurikiranye.
Ego ico no vuga kuri umugwi wa Bayern Munich n'umugwi no vuga yuko icambere utunganijwe neza. Ikindi naco n'umugwi ufise uburyo bwinshi gusumba iyindi migwi mu gihugu cy'Ubudagi. Kandi urabona yuko aba bahasponsor ibige abahinduka bamari babandi ariko bashyiramo uburyo bwinshi ubwo nabwo bukabafasha kugura abakinnyi na cyane cyane bakiri bato. Urabona yuko umugwi wa Bayern Munich ugura abakinnyi bakiri bato kandi abo bakinnyi ugasanga bamaze n'imyaka myinshi. Igihe rero nibaze yuko biri mu bituma uwo mugwi wa Bayern Munich uba uri ku isonga mu yindi migwi yo mu gihugu cy'Ubudagi. Aho rero nibaze yuko icyo novuga kuri iryo higanwa ryo mu gihugu cy'Ubudagi rya Bundesliga, nibaza yuko naho nyine hari amahiganwa usanga hari imigwi yayiharije. Nibaza yuko mu Bufaransa twavuze za Paris Saint Germain, mu Bwongereza niho gushika ubu ikiboneka yuko imigwi igera kuri ine imyaka yose yaba igwanira ibikombe naho ubu iri ku iraduga ikaba nk'itanu kubera imigwi imwe imwe iri ku iraduga muri kucao zekitwa top four ariko rero ndibaza yuko mu Budagi nabo nyene Bayern Dominique iza kwisonga kuko urabye ubudasa rwa buri hagati yayo n'umugugu ya kabiri biraboneka yuko Bayern Dominique yamiri kwisonga muri iyo igano kuko uyu mwaka ho biboneka yuko watwaye ibikombe byose washoboye gukinira. Tureke ikiduca tuvuga mu kanya cya Champions League, urabona yuko ibikombe byose washoboye gukinira mu Budagi bashoboye kubitwara.
Nivyo naho bahinduye umumenyereza hagati muri season n'abantu bama bashaka ko ibintu byose biba bipanze neza biba biri ku murongo.
Ekwito uraboneka yuko abatwara uwo mugwi bigera bihanganira gutsindwa kwawo. Umugwi wabo utsinzwe inkino zingahe byanka bikunda bategeza guhindura umumenyereza. Hanyuma ikindi nacyo urabona umumenyereza wose hari umumenyereza atuma umugwi utsinda kubera iki? Kubera abakinnyi beza afise cyangwa kubera amahirwe. Ubiravye nk'umumenyereza Fransi yari umumenyereza agira kabiri kuri urya mu Nyakroasiya birukanye mu kwezi kw'icumi na rimwe, ariko urabona yuko uwo mumenyereza ugafashe uwo mugwi ntiwigeze utsindwa na rimwe. Ibyo ni imbonera karimwe kubona umugwi ukina inkino 21 udatsinzwe urukino na rumwe. Ni igitangaza. Niwo mugwi gushika uno munsi muri za nkino tugaruka ko mu kanya utari utigeze utsindwa urukino na rumwe cyangwa ingunganyi. Ibyo nibaza yuko bikomeza kugaragaza ubushobozi n'ubukomezi bw'uyu mugwi wa Bayern Munich, umugwi ukomeye cyane kandi ufite amateka maremare mu Budagi.
Tuze mu Butaliyano naho aho umugwi wi Juventus ariwo nawo wama watsinze championa umaze imyaka season nyinshi wikwirikiranya. Turaza kuvuga mu gice cha kimigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya aho utabyifashemwo neza mu Butaliyano. Subire mbazi ico kibazo byabyerekana ko championa mu Butaliyano itagikomeye nka kera kubona atayindi imigwi igeregeza kuyi kura muri ico kibanza. Umugwi uriko usa n'uwitunganya ni nka Inter de Milan, ariko nabo uracari mushasha n'umumenyereza aracari kararondera ingene abakinyi bakinira hamwe bagashobora guhiganwa bikomeye na Juventus. Niki gituma Juventus ari iguma igaruka kuri ayo ma champions insinzi zayo?
Cyambere nibaza yuko ari bya bintu twari ko turavuga no mu yandi mashiganwa uburyo Juventus idakine ukoresha mu kwiyubaka cyangwa mu kugura abakinnyi no kubahemba. Nibaza ntakekeranye ko atawundi umugwi ubikora mu gihugu cy'Ubutaliyano. Hanyuma ikindi nacyo gicapiza umurazi yuko iryo higanwa mu myaka cumi iheze higanwa ryo mu gihugu cy'Ubutaliyano ryari mu mashiganwa atatu ya mbere akomeye ku isi, ariko muri ino myaka yo hagati y'iyo myaka cumi iheze n'ubunye yaboneka yuko higanwa ryo mu gihugu cy'Ubutaliyano ryasubiye inyuma cyane. Kubera iki? Usanzwe urabona akarangabutima k'umupira w'amaguru mu Butaliyano ni higanwa usanga ahanini rigwiriyemo abakinnyi b'Abataliyano. urabona sabakinyi benshi bavuka mu gihugu cy'Ubutaliyano bajya gukina mu bindi bihugu, bose benshi cyane bashima kwigumira mu igano ryo mu Butaliyano. Ibyo rero ndibaza yuko kenshi usanga benshi baba bafise n'indoto zo gukinira iki, zo gukina wa mugwi mwiza mu gihugu. Uwo nawo ni Juventus de Turin, uretse uburyo ukoresha mu kugura abakinnyi bazimbye no kugura abakinnyi bahembwa menshi, ndibaza yuko ibyo bindi bituma abakinnyi nka bose bo mu Butaliyano bavuka mu Butaliyano bifuza gukinira umugwi wa Juventus de Turin, ndibaza yuko nabyo nyine biri mu bituma uwo mugwi tegerezwa kwama uza mu migwi ikomeye. Ariko rero urabona yuko muri kino gihe uno mwaka harabaye guhangana gukomeye cyane uwo mugwaje kubura igikombe, kuko gushika ubuyiganwa ryarangiye urusha inota rimwe gusa umugwi ugira kabiri. Hanyuma umugwi wa Atalanta Bergamo watangaje abatari bake uyu mwaka, urangiza uri mu kibanza cya gatatu. Ibyo nta muntu n'umwe yabitekereza yuko Atalanta Bergamo yoje mu kibanza cya gatatu cy'iryo higanwa rya mu gihugu cy'Ubutaliyano. Ariko urabona yuko yakuye ku isonga imigwi twari ko twari tumenyereye yuko yabiza ku isonga ngaho mu Italiano, kimigwi nka AS Roma, za Napoli, za AS Roma, Milan AC. Ariko nta uyu mwaka buri iyo migwi ya AS Roma, ya Milan AC, ya Napoli nta n'umwe waje mu migwi ine ya mbere, ugasanga ibibanza byabo bitwawe n'iyo migwi. Novuga yuko iri kuyagerageza yiyongera ingufu kugira abe yuko yokura Juventus de Turin mu kibanza cya mbere imazemo imyaka itari mike yikurikirana. Ibyo rero ndibaza yuko umuntu agerageje kuraba ingeri iryo higanwa ritunganije, nibyo by'uburyo niko buguma buza ku isonga, kuko urabona nk'umukinnyi ahembwa menshi, umukinnyi novuga yuko baguze menshi. Cristiano Ronaldo akinirwa Juventus de Turin kandi ni nawe yinjije ibitsindo byinshi n'uno mwaka, inyuma ya Ciro Immobile wa AS Roma. Kandi mugihe bavuga ati uwo mukinnyi acyari ko aramenyeretse, ariko araba bubashije azamubaka ibinjiza ibitsindo byinshi.
Yego, reka tuze muri shampiyona yo muri Espagne, nayo aho ari Real Madrid yatwaye igikombe cya shampiyona muri iyi season, naho mu gikombe cy'imigwi ya mbere mu karere k'Iburayi yavuyemo kare, ukuwemo na Manchester City. Uyibona gute iyo shampiyona, uko byagenze shampiyona yo muri Espagne?
Shampiyona mu gihugu cya Espagne ya La Liga, ndibaza yuko ahanini uko byama niko byama bimeze. Hama hari uguhangana kw'imigwi ibiri, imigwi ibiri wamusanga isiga imyaka yose iyindi migwi yikurikirayo, nayo ni Real Madrid n'umugwi wa FC Barcelona. Ibyo rero ni bya bindi nyine hose ugusanga uburyo butuma imigwi itwara ibikombe cyangwa ihatanira ibikombe, uburyo buguma buza imbere mu bituma imigwi itsinda. Ariko rero urabona imbere yuko amahiganwa ahagarara hose kubera covid 19, Barcelona yari ku isonga. Ariko mu nyuma sinzi ko ari kwijajara kw'abakinnyi bagiye mu biruhuko mu makarantene bibabuza gukina. Ariko urabona mu nyuma inyuma ya covid, inyuma y'ihiganwa rigarukiye, Real Madrid yakinye inkino zose atakosa na rimwe ikose ngo inganye cyangwa itsindwe. Hanyuma muri Barcelona bibukundi. Ibyo rero ndibaza yuko muri Espagne ihiganwa ryabo turabimenyereye ni imigwi ya Real Madrid na Barcelona isiga iyindi, kiretse yuko umugwi wa Atletico Madrid wari wahaguruka ukaza ugahangana. Ariko urabona yuko nawo nyine umwaka wahaguye unaniwe.
Harabibaza ko umumenyereza mukuru w'umugwi Real Madrid Zinedine Zidane ko yoba yashimikiye cyane ku gikombe cya shampiyona kuruta ugushimikira gushira utwigoro twinshi mu gikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya, ari nabo ababivuga gutyo, wavuyemo kare ugakugwamo na Manchester City. Niko mubibona?
Ibyo kuri jewe nacyo ndi mu bakurikiranira hafi cyane gusumba yandi mahiganwa ryo mu gihugu cya Espagne. Ariko rero umuntu arabye mu kwezi kwa gatatu umugwi wa Manchester City urazi ko ari watsinze Real Madrid mu mukino wa mbere wa huitieme de finale. Hanyuma icyo novuga uwo mumenyereza Zinedine Zidane ntiyari azi yuko n'iryo higanwa rya La Liga ashobora kuritwara, kuko Barcelona niyo yaje ku isonga indwi zitari nke. hanyuma ndibaza yuko umuntu avuze ukubonye yoba yihenze cyane ariko rero nkuko nari nabivuze mu ntango iyi coronavirus cyangwa COVID-19 iri mu byatumye ibihugu bimwe bimwe bibangamirwa gusumba ibindi mu bijyanye n'inkino kuko urabona yuko muri Espagne naho nyine nabivuze mu ntango naho nyine biraneka yuko imigwi yari muri La Liga niyo yari no muri Champions League biraboneka yuko iyo migwi yarushe cyane kuko gukina inkino zibiri zitatu mu ndwi imwe ukasanga babikoze indwi zibiri zikurikiranya ndibaza yuko umubiri w'umukinnyi uwo ari wose utegerezwa kumva ibyo rero usanga uhitamo kimwe ukareka ikindi ibyo rero ntibyari bigikunda nyuma yaho UEFA ihinduriye amategeko ikavuga inyene bazokina amahiganwa yaheze nibaza yuko ibyo byatumye Zidane atwara icyo gikombe nibyo yari afise intumbero yo kugitwara kandi yarabikoze aranabishika ko ya La Liga hanyuma ibya Champions League nibyo yari yagerageje nacyo nyine ndibaza yuko yagishaka ariko byaranze
ayo ma championa nkuko twako turabivuga kubera ikiza cy'umugera wa corona cyaciyemo kikaya tebesha arangiye mu gihe kidasanzwe hanyuma agaca tangura buno nyene sezon zikurikira nko mu Bwongereza urukino gukugurura ruzoba ku munsi w'Imana nimpa ntihenze hagati ya Arsenal na Liverpool mwariko muravuga ingene abakinyi baba barushe ibindi bizogira ingaruka kuri bo guca batangura sezon shasha ariho bagiheza naho baba bari baruhutse kubera COVID yaciyemo
ego je birumvikana urabona yuko hari nk'imigwi ubunyeni rangije Champions League izoja gukina n'iyindi yari imaze amezi hafi abiri iruhutse ibyo ndibaza yuko hari imigwi imwe imwe izobigiramo ingaruka mbi ariko rero ndibaza yuko imigwi yo kwiragerageza kwiyubaka gushasha ico gituma nko mu gihugu cy'Ubwongereza urabona nanki imigwi ya Liverpool imigwi ya Arsenal imigwi ya Manchester United na Manchester City ubu ikwikinisha abana bahora mu makademi yayo benshi babadugije niyo badugije nacyo gituma ubona abatari kubaranagura n'abakinnyi benshi ni kubera iki ni kubera ko mbure babonye yuko abo bari bafise basa n'abariko bararuha kandi banarushe byumvikana aho rero ugasanga n'ibijyanye n'uburyo byaragabanutse cyane kubera kino kiza cya COVID-19 ibyo rero ndibaza yuko birumvikana yuko hari imigwi imwe ishobora no kuzohavunikira ntituze dutangare tubonye yuko imigwi imwe imwe twari twiteze yuko yabiza ku isonga ugasanga itanguye nabi amahiganwa ikazoza kwikangura cyangwa kwiyubaka gushasha mu
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga aho turi kumwe n'umutumire wacu Frederic Ndizeye ari mu gihugu cy'Ubusweda umumenyesha makuru akwirikiranira hafi ivyerekeye inkino tuko turavuga ku mupira w'amaguru mu karere k'Iburayi amashampiyona atandukanye akomakomeye reka tuze rero ubu ku gikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburayi ico gikombe muri rusange mwakibonye cyageze gute
nyene sinzi ko twocitirira kino kiza naho bitabereye ariko kubona ikiza gituma amategeko nayo n'amabwirizwa y'ihiganwa rikomeye nka Champions League ahinduka urazi ko twari tumenyere yuko inkino zose zikinware na roturu kiretse finale ariko ukacuraba yuko igere ubu byagenze ndibaza yuko ico gikombe nibyo carangiye neza kandi benshi barashimye ingene cyari gitunganijwe kuva mu zikice cya kane gishyushya nyuma hari n'abatari bake mu bakurikiranira hafi iby'umupira w'amaguru basabye yuko izo nkino zo kuva muri weekend of finale no mu ihiganwa riza byogenda uko nyine ariko rero ishyirahamwe UEFA ryamaze gutangaza yuko icyo cyiyumviro atari kibi gushyikuba basabye yuko ihiganwa ryobandanya riba uko ryahora ritunganijwe ariko rero biraboneka yuko mu nama yimirije y'abarongoye UEFA barategeka kanyakuraba yuko kuva mu ngiro z'igice cy'umunani gishyiri cya nyuma boza barakina kujya bakinye izi nkino ziherutse kurangira hama ibyo navuze bijyanye n'ingene imigwi imwe imwe yarushe ndibaze yuko nabyo nyine bishobora kuba biri mu byatumye imigwi imwe imwe yigenza neza muri rino higanwa n'iyindi yigenza nabi navuze yuko mu Bufaransa higanwa ryabo ryahagaritswe hakiri kare cyane ritarangiye kumbure Lyon na Paris Saint-Germain baronse umwanya ukwiye gusumba iyindi migwi yose mu kwitegura. Mu Budagi nabo basanzwe bafise imigwi mike, mu gihe mu bindi bihugu byose bakinisha imigwi 20 mu higanwa, mu Budagi siko bimeze. Hanyuma kandi higanwa ryabo niryo higanwa rya mbere ryasubiriye gutangura nyuma yaho rihagarikiwe kubera coronavirus. Aho nabo nyene ryatumye higanwa ryabo rikarangira hakiri kare, bituma iyo migwi nayo yari mu higanwa rya Champions League yitegura neza. Kandi urabona yuko aho yashitse yuko ari heza. Bayern Munich yaruhiye gutwara icyo gikombe. Hanyuma Leipzig nawe nyine n'umugwi novuga yuko ari mu migwi bayabaye cyane, ariko urabona kugarukira mu gice cya kabiri gishiri cya nyuma, nibaze yuko ibyo biri mu byerekana yuko ingene amahiganwa n'umwe mwamwe yarangiye n'ingene ayandi yariko arakinwa, nibaze yuko biri mu byatumye ihiganwa rirangira uko ryarangiye. Hanyuma kandi ariko umugwi mwiza ukiri umupira mwiza, nibaze yuko aruhiye gutahukana igikombe. Nawe ni Bayern Munich wavuga yuko utari ubikwiye nyuma y'ibyo wakoreye umugwa FC Barcelona, nibaza yuko yoba yihenze cyane.
Ku bwanyu ni iyihe migwi muri iryo higanwa yatangaje, nihe n'iyindi migwi abantu bari biteze ko izoshika kure mbere ikaba ifise n'amahigwe mu yindi y'ugutsinda icyo gikombe yamara itabishoboye?
Uryavye nk'uko ndetse kenshi bakunda kuharura ubukomezi bw'umugwi baravye ingene higanwa ryarangiye, nko muri Espanye biraboneka neza yuko imyaka nka yose umugwi wa Real Madrid na FC Barcelona yamiza mu migwi ihabwa amahigwe ku tahukana icyo gikombe. Ariko urabona yuko Real Madrid itarenze igice cy'igice cy'umunani gishize cya nyuma. Barcelona yoyo yakorewe siko no kwita yiti ya kurambi yandagajwe n'umugwi wa Bayern Munich bintu ngira ngo kuno munsi atawutawura ingene byagenze, ariko byarabaye. Warenze igice cya kane gishiri cya nyuma. Hanyuma nka Juventus de Turin nayo nibaze Juventus de Turin nayo nyine nibaze yuko ari umwe mu migwi yatangaje batari bake nyuma yo gutahukana igikombe cya Serie A, mu nyuma ukaza gutsindwa n'umugwi muto wabakuye mu higanwa nka Lyon. Nibaze yuko ibyo nabyo nyine biri mu bitangaza byabonetse muri izi nkino za Champions League. Hanyuma Lyon ikabandanya ibyitwaramo neza gushika yongera gukura mu ihiganwa uwundi mugwi wari mu migwi yari itanguye guhangwa bwa amahirwe nyuma yaho batsindiye Real Madrid. Manchester City icyo byaratangaje abatari bake, nta muntu n'umwe akurikirana iby'umupira w'amaguru no muri bamwe batomboza yibaza yuko umugwi wa Lyon wari gukura mu ihiganwa umugwi wa Manchester City. Ariko warabikoze, kandi niwe wabikoreye Manchester City gusa na Juventus de Turin bayikoreye ngibyo nyine. Hanyuma imigwi nayo novuga yuko yateye intambwe cyane, nuwo mugwi wa Lyon mu Bufaransa, hama umugwi wa Leipzig yo mu gihugu c'Ubudagi nawe nyene wigenjeje neza kugarukira mu nkino z'igice cya kabiri gishira icya nyuma. Hanyuma Paris Saint Germain nari ndayishyize kure, ariko Paris Saint Germain urabye ingene wiyubatse, urabye agaciro k'abakinnyi ukinisha, urabona yuko nawe nyine wari umugwi wari witeguriye gutwara iryo higanwa, naho byahakuye byanga ku gatsi ka nyuma.
Naho ku bahora bibaza ko champion y'u Bufaransa i champion y'umugumwe ari Paris Saint Germain iguma iri imbere cyane iyindi migwi yiriki kina n'imigwi mu gihugu muri iyo shampiyona itsinda byoroshe, bakavuga mugabo ishitse mu gikombe cy'imigwi ya mbere mu karere k'Iburaya ariho ipimo cy'ingufu zayo kibonekera. Abavuga ko shampiyona yo mu Bufaransa idakomeye, ukugene iyo migwi ibiri uvuze cyane cyane Olympique Lyonnais yabyifashemwo, imigwi ibiri yo mu France igashika mu gice cya mbere cy'imigwi yabaye mbere mu karere k'Iburaya, birerekana ko championnat y'u Bufaransa nayo nyene abavuga ko idakomeye atari ko biri.
Ibyo nibaza yuko atari ko biri, kuko ihiganwa ryo mu gihugu cy'u Bufaransa naho bamwe babifata nk'uko ari ihiganwa ribaye abanye, ndibaza yuko imyaka itari mike ihiganwa ryo mu gihugu cy'u Bufaransa ryamariye mu mahiganwa atanu ya mbere akomeye ku isi yose, les cinq grands championnats majeurs ni ibyo ubyo rero urumva yuko atahubuga yuko iyo higanwa ari byoroshye kuko urabona yuko no mu gihugu cy'Ubutaliyani higanwa rya Serie A yarigeze kuri rya mbere iyo bariye rya kabiri riraharungwa muri atatakomeye cyane ariko ubu rero ndibaza yuko umuntu arabye ingene ayo uwogeranye higanwa ryo mu Bufaransa n'higanwa ryo mu gihugu cy'Ubutaliyani ndibaza yuko hari aho usanga higanwa ryo mu Bufaransa risumba higanwa rya Serie A umuntu arabye agaciro k'abakinnyi bakina ingene binjiza n'ingene bakina hanyuma kandi tukarabona n'igihugu gisohora abakinnyi benshi igihugu cy'Ubufaransa imigwi ka yose igurira abakinnyi bazinze mu gihugu cy'Ubufaransa kandi abakinnyi bakiba raba Manchester United umukinnyi Martial ari umwe ubu ni umwe mu bakinnyi bari kubarafasha bikomeye mu gwa Manchester United mu kwitwara neza mu kino Sterling naba aba ba La Gazette ba Nicolas Pepe bose bavuye mu gihugu cy'Ubufaransa hanyuma ukaraba aba n'abandi bakinnyi bariko bajya mu gihugu cya Espagne naba Dembele ni umwe mu bakinnyi bakiri bato baguzwa amafaranga menshi ubu bari muri FC Barcelona ho imvune zitamworo
ntaguciriyemwo n'ivyo nkumbi migwi ikomakomeye nk'izo za Lille za Olympique Lyonnais ni ama ekipe yo hanze agurira aba bakinyi nk'ubu umukinyi wo muri Olympique Lyonnais Uwar nimba narivuze neza iryo zina n'umukinyi bose ubu imigwi ikomakomeye yose irikira rondera kubera n'umukinyi wo hagati mu kibuga kina neza cyane yatangaje abantu benshi
n'umukinyi ku utogwa nk'umukinyi akinye neza mu igana ryo mu Bufaransa umunyanijeriya yitwa Osine ubu yamaze kugurwa ibitari bimenyerewe yuko mu Butaliyani bagura abakinnyi amafaranga menshi ubu yagiye muri Napoli urumva yuko muri iryo higanwa ndibaza yuko sinzi ko navuga ko ari amatu ko ari tuta ry'ayandi mahiganwa akomakomeye ariko rero ntawo kwirengagiza yuko mu gihugu cy'Ubufaransa ndahazi naratembereye cyane narahabaye ndazi yuko bafise n'amakademi amashuri yigisha umupira w'amaguru meza cyane umukinyi agize amahigwe agaca muri ayo mashuri y'umupira w'amaguru mu Bufaransa usanga yitwara neza raba nk'akarorero raba uyu mukinyi yahaye igikombe Bayern Dominique Kingsley Coman yatanguye muri akademi ya Paris Saint-Germain none ubu ni wababujije gutwara igikombe kandi bamutanze kuri gusa nibyo yaraciye muri Juventus de Turin imbere y'uko ajya mu gihugu cy'Ubudage none raba uko ariko arigenza daba ba Tolisso nabo nyene ari nawe nyene ari mu mugwi wa Bayern Dominique nibo bariko baratwara ibikombe bakinye bavuye gukiye mu higanwa ryo mu Faransa nibaza yuko iryo higanwa ryo mu Faransa umuntu abiravye nibyo uravye aba banyakatar baguze umugwa Paris Saint-Germain bariko baragerageza gutuma uwo mugwi uja hejuru y'igindi cyane ariko tura n'ubu uracahangana n'imigwi ya Lyon imigwi ya Marseille iracakira hari n'imigwi isigaye batwara ibikombe za Saint Etienne barahangana za Rennes barahangana ibyo rero ndibaza yuko uwovuga yuko iryo higanwa ryo mu Bufaransa ridakomeye yoba yibeshya ahubwo turashobora kuryorisanga riri mu mahiganwa atatu ya mbere akomeye kuko urabona yuko n'igiciro cy'abakinnyi bakinayo cadutse
nibyo ariko uravuga ngo uwo mukinyi Kingsley Coman mu ntango bavuze ko yatanguye muri akademi muri Paris Saint-Germain bakamureka akagenda ivyo birakunda gushika kenshi dufashe no kuri Arsenal kugene baretse Nabri akabajana ubu akaba ari umukinyi akomeye cyane muri Bundesliga muri Bayern Munich ku vyerekeye Kingsley Coman baravuga ko Bayern Munich yamuteguye kuri azosubirire Frank Ribery canke Arjen Robben urabona ubu ko ageze kuri uko rwego ata kintu Bayern Munich izobitakaje kubera bafashe akaruko ko muzabukuru Arjen Robben na Frank Ribery naho bagikina mu yandi mariga
ego ivyo biraboneka kandi barabishitse ko kuko ndibaze yuko mu gitigiri cyane mu mubare w'abakinyi gushika no munsi Bayern Munich ishobora kwikura uwo mukinyi harimo nibyo n'umukinyi ubu ntatangura kenshi ariko urabona iyo akenewe iyo bamutumye ikintu kugikora aragikora kuko nk'ubu ntawari yiteze yuko ku rukino rwa finale yo gutangura twari tumumenyereye ari umusubirizi wa Persic ariko urabona bambwiye ati aba nibo bakwigishije umupira genda ubereke icyo wamaze icyo wize none raba icyo yabakoreye nuko ndibaza yuko kuvuga yuko Kingsley Coman asubiriye ba Frank Ribery cyangwa ba Arjen Robben ndibaza yuko utoba wiheze na gatoyi kuko n'umukinnyi mwiza ni umwe mu bakinnyi ndibaza yuko mu minsi iza imigwi isohora amafaranga menshi cyane ishobora kuzomutanga ko ibitagenda kugira barabe yuko umugwi wa Bayern Munich wo mubaha kuko Bayern Munich ni n'umugwi udakunze kuboha abakinnyi cyane ngo wange kubatanga mu gihe bipfuje kugira kugenda canke hari mu gutanze ayabona
nkuko bivuze kuba mu gice cya nyuma cigana imigwi y'abanyambere mu karere k'Iburayi hagati ya Paris Saint-Germain na Bayern Munich. Bayern Munich yaratangaje na n'umumenyereza mukuru wa Paris Saint-Germain Tuchel yarazi ko Kingsley Coman ariwe yari yagiye gutangura. Byarabatangaje ibyo bijanye n'amatatike, nibaza ko Bayern Munich yabariye inota kuri ico kintu kuri abana niwe yinjije igitsindo n'umutwe.
Ibyo nivyo nivyo kubijanye na tactique wa Bayern Munich wararushije cyane Paris Saint-Germain. Nibyo atari gitangaza abatari bake twaye twiteze kubona Paris Saint-Germain yotsinda Bayern Munich, ariko ndibaza umuntu aravye n'umukimwe ku giti ciwe. Nibyo hari abashakashatsi bagerageje kuraba igitigiri cy'abakinnyi Bayern Munich n'abo Paris Saint-Germain itanguza mu kibuga, biraboneka yuko ari ubudasa bunini cyane kuko umugwi wa Paris Saint-Germain ukinisha abakinnyi b'agaciro kanini cyane ugereranije nk'abakinnyi babiri Kylian Mbappe na Neymar. Niwe bakinnyi mugu wa Paris Saint-Germain uhema amafaranga menshi cyane ari babiri ni miliyoni zirenga amajana ane z'amafaranga y'amanyaburaya agaciro kabo, ugashura aba n'agaciro k'abakinnyi umugu wa Bayern Munich ukinisha ucumura yo kwari ubudasa bunini. Burya amafaranga aratanga byose, amafaranga aratanga intsinzi kujya atanatanga n'ubuzima. Ndibaza yuko umugwi wa Bayern Munich ari umugwi utunganije neza nk'umugwi mu gihe Paris Saint-Germain yoyo isa n'igendera ku bakinnyi babiri Kylian Mbappe na Neymar. Hanyuma ikindi naco novuga umuntu abiravye Bayern Munich n'umugwi mbona yuko no mu mwaka uza batawuravye neza ushobora kwiyongera ico gikombe kuko ukinisha abakinnyi bakiri bato bakina neza. Hanyuma urabona yuko gushika ubu abakinnyi bakuze bariko barabarekura, wabonye ko nk'umukinnyi Thiago bamaze kumurekura agende ku myaka 29 gusa, mu gihe yari umwe mu bakinnyi beza bo hagati uwo mugwi wari ufise. Turaba n'umukinnyi Jerome Boateng ibice 80%, biraboneka yuko uwo mukinnyi atakibanza gifise muri uwo mugwi na burya n'ibikondoka bitamworoheye uyu mwaka. Hanyuma ugashura aba basubirizi babo, abasubirizi babo baba bari kuri bande touche n'abakinnyi usanga bagiye nko mu wundi mugwi boshika batangura, ariko muri Bayern Dominique kubera urutonde rw'abakinnyi ufise ukinisha biboneka yuko abo bakinnyi baba bari ku ruhande bashobora gutangura mu yindi migwi yose bojamo nko muri Paris Saint-Germain. Nk'abakinnyi baba bari kuri bande touche kuri Bayern Munich bashitse muri Paris Saint-Germain boshika batangura. Ibyo rero ndibaza yuko kwakundi bavuga mu Kirundi akaruta kandi karakamira. Aho rero ndibaza yuko ubugwe Bayern Munich ku rupapuro ku bijyanye n'abakinnyi n'ubuhinga biraboneka yuko bategerezwa gutsinda umugwa
kandi uravye n'ikintu abadagi bose bagendera ko haba ku rwego rw'umugwi nserukira gihugu canke ku rwego rw'amaclub bafise discipline idasanzwe.
Discipline ndibaza yuko ari muri iyo migwi ikomakomeye kambere n'iyindi migwi yose yo ku isi no muri Afrika hose. Umugwi yose udashoboye gushira discipline muri ekipe ndibaza yuko biba birangiye. Gutsinda ni kimwe ariko disipline ni kindi kintu cyangombwa muri bitatu novuga yuko umugwi wose ubukeneye.
Tugaruke kuri abo bakinnyi babiri bo muri Paris Saint-Germain ariko uravuga ko umugwi Paris Saint-Germain kenshi kubera ufise abantu bakize bawutwara bari hejuru bavuze Neymar bagura Mbappe mu mugambi mu ntumbero yo gutsinda ico gikombe cy'imigwi ya mbere mu karere k'Iburayi ku rwego rw'amaclub n'ico gikombe gihanitse cyo ku rwego rwo hejuru. Kuba mugwi Paris Saint-Germain byari bibaye iryambere rushika mu gice cya nyuma cy'iganwa ry'imigwi yabaye iya mbere mu karere k'Iburaya ukaba ufise abo bakinnyi babiri amafaranga atagira uko angana, ntibashobore bashitse mu gice cya nyuma kwerekana igihagararo cyabo ngo uwo mugwi bawushire imbere batsinde icyo gikombe. Nikiye bikubwira ariko uravuga ko kenshi amafaranga adashobora kugura intsinzi n'abantu bakiri bato abo bakinnyi nka Mbappe sinzi ko afise nk'imyaka 22 cyangwa 21 Neymar ngira ni 28 hari amahirwe ubona bazogira mu masezon akurikira gushobora kuzosubira gushika nko mu gice cya nyuma ubiritegeze.
Nibyo icyo vuze nicyo hawo bakinnyi umuntu aravye ubushobozi bwabo ibiciro byabo eka mbere n'ubuhinga bwabo biraboneka yuko bashobora gufasha umugwi uwo ari wose gutsinda, ariko nibyo baragerageje ntibyakunze. Ariko urabona yuko ari abakinnyi gushika uno munsi Paris Saint-Germain ikigendera ko ariko kandi bakeneye abafasha barakeneye abafasha. Burya abakinnyi mu kibuga ni 11 b'umupira w'amaguru kandi bose bategenzwa gukora nibyo ubiravye nko muri Bayern usanga ari equipe ni equipe ni numugwi abyo kuvuga ati bagendera ku mukinyi unye kuko urabona ko muri Bayern abakinyi bose baratsinda ariko urabona nko muri Paris Saint-Germain nibyo amaso yose umumenyereza wese abahanze amaso abo bakinyi babiri naho nabonye ne muri zino nkino za nyuma byavuye byanka naho bafasha abandi bakinyi gutsinda ntibashoboye kwinjiza ibitsindo ibyo rero ndibaza yuko Bayern umugwa Paris Saint-Germain utarondeye abandi bakinyi baza gufatikanya nabo basanzwe bari kumwe kugira barondere intsinzi kugira bakome bagire umugwi ntugendere ku mukinyi umwe cyangwa babiri n'ubu ibizogora bizoguma bigora umugwa Paris Saint-Germain nibyo bishobora kuba gushika no munsi muri za Barcelone kuri ino saha ushobora gutakaza Lionel Messi mu gihe umugwi wose wari wubakiye ku mukinyi Lionel Messi
niho ndashaka tuze
ni nkuko ndazi neza yuko abanyakatari batwara Paris Saint-Germain uwo babwira uno munsi ati reka tubatware Neymar tubahe ibitagenda ntibashobora kwemera kuko bobo nibyo intumbero yabo ariko barayegereza kuko intumbero yabo yari yo gukomeza kugwa Paris Saint-Germain ubu mu gihugu cy'u Bufaransa barabishyize ko nibo batuma batwaye ibikombe byose byo mu Bufaransa hanyuma muri Champions League barateye intambwe bashikanywa mu rukino rwa nyuma rwa finale fungure reka turindire turabe ibyo mu mwaka uza cyangwa mu myaka ibiri iri imbere barashobora no gushikaho batwara icyo gikombe cya Champions League
yego reka tugaruke kuri Messi amakuru avugwa cyane kuri we ko ashobora ko yageze aho avuga ati iraheze ndavuye muri Barcelona ku imbere yaho yarabivuze arerekana agashavu arerekana ko adashimishijwe n'uko ibintu biriko biragenda aravuga ko agiye bamunyuma akahaguma mubibaza ko muri iki gihe abavuga ko yoba yanashikirije asaba abategetsi bo mugwi Barcelona ko agiye ubu atankeka n'icyo coba gitumye muri iki gihe ariho afashe iyo ngingo kwimbere yaho yavuze ko azogenda akaguma
icambere nta mukinyi numwe cyangwa umugwi wama witeguriye gutsindwa migwi yose cyangwa abakinyi bajya mu kibuga barondera intsinzi hanyuma ibyabaye ku mugwa FC Barcelona ibyabaye ugutsindwa gusa haje no kumara amazi nicyo rya mbere umugwi utsinzwe kujya FC Barcelona watsinzwe bamaze gushika muri zino nkino zo mu gice cyo gukuranamo match a elimination direct bamaze kurengana inkino zo mu migwi mu migwi usanga harimo n'imigwi mito mito yo mu bihugu bimwe bidatembera mu gihe cy'umupira w'amaguru birashobora gushika ariko bamaze gushika muri za weekend of final card na n'ibya mbere bibaye mu mateka y'umupira w'amaguru ya zino nkino za Champions League ibyo rero nibyo byatumye umugwi wa FC Barcelona wari umazemo iminsi gwaserera umumenyereza ntashoboye ariko reka tumuhe amahirwe yiwe ya nyuma turabe yuko atoduha cyangwa atodusigira Champions League ariko bamuhaye ayo mahirwe ya nyuma umugwi ugacutsindwa ibitsindo umunani urabona yuko ari uwa mbere yahavuye abigwamo niwe yirukanye ubwa mbere umuhanuzi we mu bijyanye n'ubuhinga umufaransa Eric Abidal nawe barajyana ubu rero Lionel Messi nawe aravuga ati ahasahanje mundeke nigire ngira kuve byo ku video nkuru zitangwe kuvugwa yuko Messi yamaze gutangaza ikese yuko yamaze kwandikira n'abarongo FC Barcelona kuva muri uwo mugwi nibaze yuko inkuru nibaze gukora inkuru na Google hajya baronderera ibintu bamaze kwandika yuko Messi ariryo zina rya mbere rirondewe cyane ku vejo mu masaha ya saa mbiri na saa tatu zijya mu masaha yo mu Burundi no mu Rwanda ibyo rero ndibaze yuko bishobora guhindura umugwa wa FC Barcelona ku vejo ntitutawubona mu migwi itanu cyangwa icumi ya mbere ntituze dutangare kuko ni bya bindi navuze kubakira umugwi ku mukinyi umwe cyangwa ku bakinyi babiri nibaze yuko ari kosa ridasanzwe umugwi uwo ari wo wose ubikoze ushobora kugira ku ingaruka mbi ubu rero nicyo gituma abantu babona yuko isi ibaheranye ibara riguye kubona nanguko umukinyi Lionel Messi agiye kuva muri FC Barcelona kuko ntibaboni ubundi aza gusubirira ntibabona ingene umugwi wa FC Barcelona uzobandanya ukiri udafise Lionel Messi kuko uravye muri iyi myaka nobura itanu itandatu iheze biboneka yuko Barcelone idafise umukino n'imisi mu kibuga ibice 75% kwijana utegerezwa gutsinda cyangwa ibaze umukino avuye
none kuba bafashe iyo ntumbero nkuko muri ko murabivuga ko ari kosa rikomeye kubakira ku mukinyi umwe gusa harabavuga ko igihe Cristiano Ronaldo yari muri Real Madrid byasanga uko ariko Real Madrid warabonye ko yamuritse akagenda naho bakorotse gatoyi inyuma yuko Zinedine Zidane agiye agarutse yarabasubije ku murongo kubona Barcelona yubakira byose kuri Messi hari nabavuga ko Messi afise ububasha ntangere ashobora kwirukanisha abakoce ashobora kwirukanisha abakinyi ari bafata ingingo y'abakinyi baza n'abakoce baza n'abagenda hari nabavuga nk'ubu ko ato bafitanye imigenderanire myiza na Antoine Griezmann acho gituma Antoine Griezmann kuva avuye muri Atletico Madrid yazimase ageze muri Barcelona abavuga gucyo bavuga busema nivyo canke barakavya
ivyo nibaza ko ari byo tajya ari umukinyi amaze imyaka muri ekipe ugasanga asigaye afatwa nk'akamana muri iyo ekipe barakubwira cyuko muri FC Barcelone iyi myaka yose iheze kuva bakiri bamwe bakomeye uwo mugwa wari ufise batanguye kuvamwo ba Xavi ba Iniesta Lionel Messi niwe yasiga afise ijambo rya nyuma muri uwo mugwa umumenyereza niwe yafata desizio ya mbere y'umumenyereza aza hanyuma k'umukinyi niwe afata ingingo ya mbere y'umukinyi aza hanyuma kandi nawe afata ingingo y'umukinyi akira cyangwa agakina hanyuma hari umukinyi batigeze biyumvanaho umukinyi wari uvuze umufaransa Antoine Griezmann biraboneka yuko batigeze biyumvanamo kandi biravugwa yuko ari wabwira umumenyereza ati mutanguze uyu munsi cyangwa mushyire ku ntebe ntatangure hanyuma ukakibona nk'umukinyi Suarez ni umukinyi umuntu wa mbere wumvikana muri Barcelona ni Lionel Messi gusa Suarez nashaka gushyira itsindo 10 mu kibuga Lionel Messi nashobora kumushwanira cyangwa kumuraba nabi bari mu kibuga ariko nk'umukinyi Antoine Griezmann ahira irabikore agushimi tsinda bigaragara imbere ya Lionel Messi ubwo nyine uzobona ariko arara mu menyeretse kumwe na umubwiye ati kuramo ariko baba umumenyereza Coman araje ashitse afata abakinyi bamwe ababwira yuko atakibanza bafise muri ekipe ya FC Barcelona aho rero uwa mbere yirukanye Suarez Lionel Messi ati umugenzi wanjye mu butwari ninde nzosubira guha imipira ninde nzosubira guha imipira nk'iyo Suarez yahorama aho rero akabona yuko kamubanye aba abakinyi bamwe bari bakuze mu myaka bimwe bamwe baratangajwe no kubona baje mu mugwi wa FC Barcelona naba Arturo Vidal nibyo muri ino ntirongiro za nyuma yaragerageje kubafasha ariko si umukinyi yofasha ekipe gutsinda ariko umumenyereza yavuze ati genda ubu rero bivugwa yuko Lionel Messi we yafashe iyo ngingo yo kugenda nawe nyuma yaho abonaniye n'umumenyereza akamubwira ati ubu rero ndakeneye uko ibintu bihinduka muri vestiaire ya FC Barcelona birangire twubake ekipe FC Barcelona shasha ivyo rero Messi ngiye byamunejereje
ariko hari abavuga ko amakuru nasomye sinzi ko ariyo ko umuyobozi ajejwe iby'inkino muri Barcelona gifise akazigizigi yibaza ko aya ari amajambo atwawe n'ishavu atwarije hejuru bashobora kuzomugondoza gaguma uwo muyobozi ajejwe iby'inkino akaguma avuga ko Barcelona igifise imigambi yo kubakira club yose kuri Lionel Messi si yamakosa mwariko muravuga bandanya muribaza ko bizomugondoza
Barcelona ugwitwa kwita nk'uwo banyagihugu si umugwi w'abantu bavuga bati turagira inama dufashe ikinyigo hanyuma ibintu bihinduke nk'ubu biravugwa birahavugwamwo iby'amatora y'aborongora uwo mugwa FC Barcelona ibintu birimwo induru uwo mbengo ni bya bibazo n'iy'amatora ajyanye n'ibya politiki hanyuma ikindi nacyo ejo byaravugwa ati ugwe na gashapu ariko tumenye ko atari irya mbere umukinyi Lionel Messi yaratanguye urabona yuko umugwa FC Barcelona uri mu marembera mu nyuma avuga ati jewe sigaje umwanya umwaka umwe muri FC Barcelona mu kwezi mukiriza cy'umwaka uza jewe ndoca asezera FC Barcelona ibyo yari byose si ububiji kuko imbere y'igihe yari ase kongera amasezerano muri uwo mugwi wa FC Barcelona ariko rero kubera perezida w'uyo mugwi Bartomeu yari yaramubwize akamana muri ekipe wewe yaguma abwira ibinyamakuru ati oya Lionel Messi twarabirangije azorangiriza kariyeri yiwe ngaha muri FC Barcelona ariko umukinyi amaze kwanga gusinya kongereza amasezerano mu mugwi asigaje umwaka umwe nibaze yuko haba hari ikintu kitagenda neza hanyuma upfu n'imfane biyajana gutsindwa ibitsindo munani umara amajwi ukuraho yibaza yuko nawe nyine atarira busema arabona yuko FC Barcelona akacho icyubakiye ko wewe kandi aracyakeneye yuko izina ryawe rimaze imyaka itari mike riri hejuru ku isi agashaka yuko ritakara ubu nawe yavuze ati ndabona ko atari heza reka ndonderera handi ndibaza yuko umwanya wari wose turashobora kumva byinshi bihinduka muri uwo mugwa FC Barcelona kuko byavugwa yuko Lionel Messi ashobora kubandanya muri FC Barcelona mu gihe perezida ari ubuunye watanga imihoho ariko ubu rero byamaze kwemezwa ikeze yuko uwo mu perezida Bartolomeu ahaguma cyangwa avaho Lionel Messi nawe ni yavuze yuko ategerezwa kugenda
none kubarorerezi abakunzi b'umugwi Barcelona ngo ariko arerekana agashavu gakomeye ishavu barita kuri inde
wiravye ishavu hanini barita kuri FC Barcelona abarongozi bayo kuko uwo mukino ne Messi uretse kuba akamana muri ekipe cyangwa muri vesere ya ekipe yari nakamana gatoyi yari Messi ya mu gisagara muri gisagara cha Barcelona cyose kandi urabona ko aragahugu gatoyi ka Catalonia urumva bose babona yuko ne Messi akagenda kumbure na kugahugu kabo gatoyi kari gasanzwe gakinihiganwa rya La Liga bishobora kuyangara kuko niko kaba FC Barcelona niyo yabaserukira niyo yabahijambo no mu bijyanye n'ibyitwaro cyangwa mu bya politiki ariko rero urabona yuko nabonye ne kuva iyo nkuru itangazwa baguma mu myerekano biyamiriza igenda ry'uwo mukinnyi ne Messi na cyane cyane biyamiriza abarongozi b'uyu mugwi wa FC Barcelona reka turindire kumbure umwanya ni ufite ijambo rya nyuma ari uno munsi cyangwa ari ejo nzi neza yuko muri FC Barcelona hari byinshi bizotangaza abatari bake bakunda umupira w'amaguru cyane cyane abakunzi b'uyu mukinnyi Lionel Messi n'uwo mugwi wa FC Barcelona yahora akinamwo ariko biraboneka yuko kuguma muri wo biri kure cyane kuko byamaze kuvugwa nuko gushika ubu Manchester City yoyo yamaze kumuha karibu naho hari n'indi migwi iri kwiramurondera
mu kurangiza nikiye mwiteze kuri saison nshasha igiye gutangura ya amashampiyona twari ko turavuga makuru makuru mu karere k'Iburaya na burya iki kiza cha COVID-19 atanyishu ira kibonekera ubu abantu bariko bararorera inkino inyuma ko zisubiye kubandanya inyuma ko zihagaritswe kubera COVID-19 babona ibibuga baragerageza gushiramwo ibintu bisa n'ibishusho by'abakinyi bagagerageza gushiramwo amajwi y'abarorerezi n'ahatariho bari mu Bwongereza baravuga ko mu kwezi kw'icumi baravye aho ikiza ibiharuro by'abafisi ico kiza nimba kiza bakiko kigabanuka bashobora kurekura bya abarorerezi urugero rugereranye bakaza kurorera mwiteze iki izo nkino zibandanije gutyo ijisho ry'abarorera kubona atabarorerezi barimwo no kuba ayo makipe nka menshi arakura amafaranga menshi mu matike y'abarorerezi mubibona gute muri rusange
yego urakoze cyane kuri icyo kibazo ndibaza yuko kino kiza cha COVID-19 haba isi yose yamaze kumenyera kubana nacyo babonye yuko atabundi buhungiro nacyo gituma abona yuko amkino zimwe batanguye kureka abarorerezi ngahe Iburaya bakazi zirorera hanyuma kandi n'ishyamwe ry'umupira w'amaguru Iburaya UEFA yamaze gutangaza icyese yuko mu rukino rwa Super Cup ruzohuza umugwi wa Bayern Dominique watwaye igikombe cya Champions League n'umugwi wa FC Sevilla watwaye igikombe cya Europa League mu rukino ruzoba ku igerekezo rya 2024 ukwezi kw'icyenda tugiye gutangura abarorezi bagera 2020 bemerewe kuzobari muri urwo rukino ariko rero bamenyesheje yuko n'ibindi bihugu bivanye n'ingene bitunganije boraba ingene boza baremerera abarorerezi atari benshi batuzuye stade kuja kurorera izo dino z'umupira w'amaguru zigiye gutangura mu minsi ya vuba kuko ahubwo mbere zamaze gutangura kuko inkino za mbere z'intangamarara za Champions League na Europa League ubu ziriko zirakinwa muri ino minsi
turabashimiye cyane yari utumire wacu Steve Derrick Ndizeye umumenyeshamakuru akurikiranira hafi zereke inkino akaba aherutse no kugurura iradiyo yiwe mu gihugu cy'Ubusweda aho aba wose uri ukatwibutsa izina ry'iyo radiyo kuba ariko batukurikirana
ni Radio Africa for hope hanyuma kandi tukaba tumaze dufise n'ikiganiro kidasanzwe cy'ingino gikundwa cyane cyitwa Africa for Sport for Hope, ingino z'ibyizigiro aho tubashikiriza amakuru atari make ajyanye n'ingino na cyane cyane y'abakinnyi cyangwa abanonotsi bava ku mugabane wa Afrika.
Hamwe bo bashaka nko kubakurikirana bakurikirana gute babajije?
Barashobora kudukurikirana kuri internet, kuri internet barondeye GNF 94 n'ibice 9 cyane ku buryo bumenyerewe na benshi ahatari hake ku isi ga tune in ni GNF 94 n'ibice 9 aho rero Radio Africa for Hope bagashobora kuyikurikirana ibiganiro byo mu kirundo mu kinyarwanda bikaba bica ku murongo ku munsi wa mbere uwa kabiri uwa gatatu n'uwa kane ku bisaha zibiri z'ijoro mu masaha y'Ibujumbura mu Burundi n'i Kigali mu Rwanda.
Turabashimiye cyane rero yari umutumire Steve Derrick Ndizeye umenyeshamakuru akurikiranira hafi zerekeye ingino akaba muri iki gihe mu gihugu cy'Ubusweda.